Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 14 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutangura ikiganiro muri sanga cacu cy'uyu munsi, nashaka gutangura kwifuriza abarundi bose n'abanyarwanda umwaka mushasha muhire uze wabere umwaka w'amahoro n'amahonda. Uko umwaka mushasha utanguye, abantu barakubitiza akajisho inyuma bakaraba ibintu baranguye canke batashoboye kurangura umwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma biteza imbere kurusha, haba mu vyerekeye amagara meza, ubutunzi canke imigendanire myiza n'abandi, arivyo bita mu rurimi rw'Igifaransa resolution. Mu rwego rwa politike naho nyene abarongoye abandi, haba mu migambwe canke mu mashirahamwe hamwe n'abanyagihugu basanzwe, barihweza imigambi batashoboye kurangura mwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma bashobora kurangura imigambi bishinze. Mega ku giti cyanyu ibintu mugiye guhindura mwibaza ko byofasha mu kwiteza imbere canke mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibihe. Mbega abanyapolitike bobo mubasaba iki muri uyu mwaka? Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashinganahe bagiye kwihweza cyane cyane ibintu byoshirwa imbere muri mwaka dutanguye kugira ngo ituze igaruke mu Burundi ubutegetsi inyuma. Turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kandi kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muri neza ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye.
Muri neza Frederic Dahaye na muri neza abatwumviriza.
Murakobe ngaho i New York?
Amahoro mugende.
Akabeho kabagejeje hehe?
Riko turamenye akazuba kazi no munsi hoho ni vyiza.
Ni vyiza cyane gose. Turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Izimana serukira o Burundi i Moscou mu gihugu cy'u Rusiya. Mwiriwe neza ambasaderi Edouard Izimana.
Mwiriwe neza, ndahaye mwiriwe abatwumviriza bose hamwe n'abatumire. Hanyuma nashaka mfata aka kanya nifurize umwaka mushasha mwiza abarundi abatwumviriza bose. Ndabifuriza ko babera umwaka w'amahoro n'amahonda. Murakoze.
Murakobe ngaho rero i Moscou.
Yego, n'amahoro, n'amahoro, turashima.
Yego, me turi kumwe kandi na Leonard Nyangoma umukuru w'umugambi mu SNDD, akaba kandi yarigeze kuba umushikiranganji w'Uburundi ajejwe intwari yo hagati, akaba muri iki gihe ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza umushikiranganji Leonard Nyangoma.
Mwiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza Gamariel. Mwiriwe neza Edouard. Ndaramukije kandi n'abarundi bose bari kubaratwumviriza. Nkaba mboneyeho akaryo koko wifuriza bose umwaka muhire mushaca mwiza w'umwaka 2018, bagira amagara meza, amahoro mu ngo zabo, bashobore no kuva mu kaga barimwo muri ibi bihe.
Namwe ngaho mu Faransa mumeze neza?
Ego, turakomeye, turadundega.
Ego, mireka dutangure kuri mwebwe nyene mushikiranganji Nyangoma, ikintu mubona gikwiye guhinduka kugira ngo ituze igaruke utagisubira inyuma mu Burundi n'ibi?
Mu bintu bihambaye cyane kugira ngo igihugu cyose kibe mu ituze, kibe mu mahoro n'umutekano n'amahoro mu nda, n'amahoro mu ngo z'abanyagihugu. Mvuze umutekano kuko umutekano ari muke gose, kandi kibabaje umutekano ugasanga uhungabanywa n'inzego ahanini za Leta. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyoweza gutorerwa umuti kugira ngo hagaruke ituze mu Burundi. Amahoro mu nda n'ibiki ntashobora kuba mu nda igihe abantu bakenye, igihe abantu bashonje, igihe badashobora kwiyunguruza, ibyo byose.
Ego, be murafise
yambaye nuko
murafise mushikiranganji
yubahirizwa mu gihugu nk'ibi byo mu bintu biteye umudugararo muri ino minsi. Numva kare ni ibi byo navuze guhindura ibintu bashingiro, nk'ibyo ni ibintu byari bikwiye guhagarikwa vuba bwangu.
Yego, muravuze ikibazo cyuko inzego z'umutekano arizo zoba zihungabanya umutekano, izo murabifite ivyemezo ico kibazo turagaruka ku mukanya, ariko reka tubaze na ambassador Edouard Bizimana ibintu abari ku butegetsi bohindura kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi muri mwaka nibi cyanke ibintu abarundi muri rusangi n'abari mu migambo itavuga rumwe na leta mubona bohindura kugira ngo ituze igaruke nibi.
Jesse novuga ituze rigaruke nobaza ko ahubwo koba gutsimbataza kuri tsimbataza kuko rirahari mu Burundi, abarundi bari mu mahoro, barakora ibyo basanzwe bakora imirimo yabo ku munsi, hanyuma mugabo urumva ibyo kokwa ntibike kugira ngo abantu babandanye batera imbere. Intambwe twateye tubitsimbataje ni ibyo byo gushimikira cyane cyane kurwanya ubukene, hanyuma no guha akazi abo batagafise kugira ngo abarundi bishyire bizane nabyo kugira ngo independence ubwigenge bwa politike bushyigikirwe n'ubwigenge bwo mu iterambere n'ibijyanye n'ubutunzi kugira ngo umwe wese aronke icyo acisha ku munwa. Nibaza ko ibyo ari byo nabashimikira ko cyane.
Egome namwe ambasaderi Gamaliel ndaruza ni ibintu mwibaza ko byatumye ata ntambwe igaragara iboneka mu biganiro vyahuje abarundi n'ibihe, ikintu mwosaba impande zose ni ikihe, ikintu impande zose zohindura niki?
Nagira bwa mbere mvuge kumbure singira nk'abandi, nibaza yuko tutokwihebura ku biganiro byabuze aho bishika biri naho bigeze, kandi biteza kubandanya kuko Burundi ukeneye amahoro nk'uko muheze kubivuga. Nagomba rero kuguma kumbure duha intege abatuserukira muri ivyo biganiro baronke n'ingene bukwama bitwararitse ko amahoro yugaruka mu gihugu. Abarundi ntibakeneye ubagaburira, bakeneye ubaha amahoro kugira bakore bashobore kuryama bagira itiro bukeye bade gukora badahugumbwa. Ariko muri ino minsi heze murumva yuko isagasijwara muri amahoro yarabuze mu gihugu, nico kintu gihambaye cyane gose. Inzego zose mu gihugu rero za leta n'izindi zose mu gihugu byoba vyiza bishize hamwe kugira ngo tugarukane amahoro nko mwavuze ituze mu gihugu, umurundi wese anyotewe ukora utwiwe uhembwa n'ubwira gute avyuke ashobora kuja ku murimo wiwe adahugumbwa, avyuka umwana aja ku ishure nawe aja kurima adatinya ku mwana agira ico ashimurikira mu gihugu. Ivyo rero n'ibintu nibaza yuko ari ikintu c'abarundi bose boshimikira ko, ariko tukasaba yuko twokwamana ingoga z'uko amahoro azogaruka twihebure na gatoya.
Hari nkuko twabivuze mu ntango ukumwa kutanguye, abantu benshi barafata imigambi yotuma biteza imbere, ariko turazi ko kuva habaye uruhagara mu Burundi habaye ibibazo bihambaye cyane gose birimo byashikirijwe n'abarundi kuri radio Ijwi ry'Amerika. Ikibazo gihambaye cyane gose bashikirije akaba ari uko abarundi basana batavugana ukuri. Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye, icyo ni ikibazo gihambaye cyane gose, mbega hokorwa iki kugira ngo abanyapolitike kandi abarundi basanzwe bavugana ukuri kugira ngo bave muri izo njyane bamamo?
Ngira ngo amakuru asha ku radio ni menshi, sinibaza ko abarundi bose batavugana ukuri, sibyo na gatoya. Mugabo nibaza yuko kugira tuvugane ukuri suko twoja ku maradio cyane cyane nuko twoshira mu gaciro hajya duherereye iwacu. Mbega amahoro ariho ahungabanywa n'iki ngaha iwacu mu gaciro muri leta? Muri leta ati none kubera ko abarundi baba bafite amahoro ariho kandi tubarongoye tubona ko ari byiza ko bavuga bati ariho, rero leta irafite akazi ko kwicara ikibaza none amahoro abuze hehe, ko abarundi bidoga abuze kubera iki? Igihe rero abantu bari imbere y'abandi badashize mu gaciro ngo barame ingene bahinyishurize abarundi babaza, n'ubu nyine turacari kure. Abarundi rero ntibovugira ku iradiyo gusa, harabuze amahoro uko n'ukwidoga, ariko abarongoye abandi ntibokwidoga. bo kwibaza bakaraba ko ari byo kugira barondere inyishu bo habo barongoye kugira ituze ligaruke mu gihugu harakeneye rero ibiganiro byaba bari imbere y'abandi ora numva abantu bavuga barahamagara umuntu muyinga ngo yari ku isoko warahandi aragowe ntashobora kubabwira ijambo rirongora abandi abaserukira abandi mu gihugu barakwiye kuvuga abashinga amateka aba muri leta y'u Burundi abarongoye amakereziya bari imbere y'abandi murabaha ijambo bashikiriza abandi kugira barya bavuze ku maradiyo baronke ubaje imbere baronko bakurikira nibaza ko kibuze ico kintu abarongoye abandi ntibavuga ngo babwire abarundi ko borema ko babone iyo babajanye
icyo kibazo reka tukibaze na ambassadeur Edouard Bizimana ni kibazo gihambaye cyane rwose hari n'abavuga ko indiane zose zavuye ku kuntu abarundi batashaka kuvugana kuri kungorane cyane ku muzi w'ingorane bo bafise icyo kibazo cyo kutavugana ukuri mu kibuga kw'iki ambassadeur Edouard Bizimana
yego murakoze cyane mugabo nagomba mvuge yuko abatumire tuko turaganira tutahurije ku bintu bimwe bimwe abavuga ko atamahoro barimo ari mu Burundi sinzi iyo babikura kuko narumbirije ingene abashikiranganje meme n'umukuru w'igihugu yavuze ashikirije ijambo abanyagihugu ku mwaka mushasha baravuga ivyaranguwe mu bice bitari bikeyi mu bisata bitari bike ariko rero sinumva yuko umuntu arabye ko yovuga muri rusange ngo nta mahoro hari mu Burundi mu Burundi hari amahoro kuko nta muntu ndumva avuga yuko atashobora kuja gukora ico akora canke ngo hari ingwana hanaha naha mu bice byose by'igihugu harimo umutekano ingorane dufise mu Burundi n'ahandi zirahari ari ingorane z'ubusuma canke z'ubukene hose birahari mugabo nibaza yuko nk'uko ambasaderi Gamariyeri yabivuze igikuru nuko abantu ndibatokwihemura bakabona bati dukeneye iki dushoboye iki ico twokwikora twebwe twenyine ni ikihe ico abagenza ababanyi inshuti z'u Burundi zo dufasha ni ikihe mugabo cyane cyane abarundi bakaba ari bo bafati ya mbere ibyo bakora bashobora bakabikora hanyuma bagasaba ubafasha ubunganira mu nyuma mugabo batanguye nico rero je mbona gikenewe cyane kandi urazi mu Burundi bariko barabikora hanyuma nagomba mvuge rero ngaruke kuri iki kibazo mwavuze muti igituma abarundi batavugana ukuri iyo ni ngorane ikomeye cyane kuko ugiye kurondera umuti w'ikibazo ikibazo kitari cyo utakicize neza n'inshu utora siyo uja gutora ibintu ataho bihure ataco bifasha nibyo bizo rero bariko baravuga bati abarundi bakeneye kuraba ingorane zabo bakazi shira ku murongo bakavuga bati nizi hanyuma bakarondera inyishu niba cyane cyane haba nkuko uheje kuvuga bivuze abarongoye abandi bagatanga inzira bakerekana bagatanga umuco hanyuma abanyagihugu bobo baca bashigikira kuko murazi nk'ibyo baza kuvuga ngo bariko baraganira baganiza arusha baganira ahandi usanga ibintu ingorane z'ukuri batazivuga bazitinya kugira ngo seteje bamwe babe bararonka utwo bifashisha ariko nibaza yuko ibibazo bimwe bimwe babitinya batagomba kubivuga kugira ngo bamwe babe baraba
duhereye
bararonka nyine boba baravugwa cyangwa amakungu abana bavuga
yegume
cyo nibaza
mushya na nyangoma duhereye kuri ico kibazo nyine cy'uko bamwe bavuga ko ari amahoro mu Burundi abandi bakavuga ko atahari icyo se kibazo gihambaye cyane rwose abarundi batavuga n'ukuri mbega abantu bo babahanze wa bashaka ko mu Burundi hataba amahoro kugira haboneke iki cyanke abantu bo mu Burundi bavuga ko ari amahoro atari amahoro icyo kibazo mu kivuga kwiye
bo icyo kibazo kirajanye n'icyo abajije tugituma abarundi batavuga n'ukuri no kuri ibi bijanye n'amahoro urumva n'ubu hariho turiko turahendana ikintu uri kukivuga uko kiri nta mahoro ariho mu Burundi nkuko numva ambasadere ariko arabivuga urabona n'ubundi turiko turabwira turiko turabwizanya ukuri hari igihe nibyo ukuri mu ntwaro zagiye zirakurikirana za kera z'igisoda abantu hari ibintu bibazo bimwe bashaka ko bagasha ibibazo by'amoko abahutu n'abatutsi mugabo mu ngo zabo canje bihereye babivuga ariko byari byaheze ubu rero muri ibi bihe kubera hari intwaro y'iterabwoba y'umukazo nicyo gituma abantu batabwizanya ukuri nicyo gituma nangaha turiko turaganira abo bashinga nawe turiko turaganira dusangira ijambo abashinga ntahe bafise experience bamaze kubona ibintu n'ibindi ubu rero nta mahoro ariho nta kubwizanya ukuri kuri yo kubera iterabwoba riri mu gihugu uvuze ukuri baca bagupfunga canke no gupfuga apfa canke ukangara koba amahoro gutega yemwe mu gihe hari abarundi b'impunzi bashika 500 abandi baguma bahunga numvise ko nari n'abari bahungutse basubiye mu makambi ubwo ntawuzi icyabasubijeyo rero nta mahoro ariho tubwizanya ukuri none ho kugwikingira ngo turaja kubigaruka ko ariko igihambaye abagarukana amahoro bwa mbere mu gihugu umutekano babijejwe imbere y'abandi bose ni leta bavuga nk'uwera ubibukuru gakwira hose leta itanze akarorero neza igashira ikare ku mwidegemvu ugasubira kuboneka mu Burundi abantu bagahunguka urabona abanye politiki bari hanze nka jewe ugira nashaka kuba ngaha mu Faransa nk'uko warembajije nashaka kugenda gutanga umuganda guterera igihugu cyaje ari ibyiyumviro
icyo bitugarukana kuri cya kibazo twavuga mushya na Nyangoma ikintu kugatwe kanyu k'umunyapolitika ikintu mwohindura ko iyo ni yamvugo yo mu myaka iheze mwako heze ikintu mwohindura kugira ngo ibintu bigende neza kurusha
n'iki nishimye ndakubwira kuva na kera sinamye nzinge kuvuga ukuri kandi narabihowe urabona kuva ku ntwaro za kera naravugisha ukuri hari naho bakumbura rimwe na rimwe mugabo ntibamvunge kuri intwaro ya Senate Deputy ku mwaka w'2005 naravugisha ukuri ngasohora raporo uko amezi atatu aheze arangiye y'ibintu bitagenda neza kandi nkatanga n'inyishuro ingendo buhindura aho kumbera aho kushimira abaca banyiruka ko nkama nahunze nkasubira nkagaruka mugabo sinaretse ibyo gituma rero ico nuvuga nuko ico kogwa kubganje giye kubganje sinzohindura kandi ndakuze zo kwavugisha ukuri
yego me
umuntu yihera ko wenyene hanyuma ico dusaba rero cyane cyane ni leta mireta nitegeza kugarukana umwuka mwiza mu gihugu ituze niyo yubahura abandi karika gutoteza abantu igaduha karoro nko muri numisi igafungurura bajya bose
mushera Nyangoma ndabasaba mu mpe nyinshi ngo fingufi ndabona kanya kariko kagenda reka tubibutse ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Leonidas mwiriwe neza
amahoro neza nyakubaho
amahoro muri hehe
Mukirundo
akazi na Kirundo ninde
Mukirundo muri komine Ntega
Ntega izina jawe y'Kirundo ninde
Ndayikengurutse Leonidas
Yego ndakengurutse murashaka kushikiza ikibazo cyangwa icyumviro
cyumviro noterera ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira cyane ko mumpaye murongo ku radio ijwi rya Amerika nongera nkengurukira n'uwo mwambasaderi aho batumire mwatumiye murakoze reka shikirize icyumviro no kuvuga abo bavuga yuko ata mahoro ahari mu Burundi n'ukuri abo ni babakeba amahoro mu Burundi arahari turajya tukaryama nta ngorane uretse yuko babandi baguma bavuga ko ata mahoro ahari baba barimo baraca intege babandi bavuka i Burundi bahunze hanze nibarimo barabaca intege bongera babyumva bagaca baza barandika mu message cyangwa bavuga yuko ngo Burundi nta mahoro ahari kandi amahoro arahari turifashe mu turafatanye mu nda nta wanjye wangura uretse gusa ko araba abantu usanga menga baratera akavuyo ugasanga baricana ari babandi nyine bamwe bitwitwa abangushi
murakoze murakoze leo leda sereka tuwaze abatumire bacu ico bavuga ku cyumviro mukirije reka dutangure ku ambassadeur Gamaliel Ndaruzani
murakoze ndagomba gushimira mushana ayo das ndayikengurutse donezera numvise yaraye mu mahoro iwe usanga hari amahoro aherereye ni vyiza cyane ariko amakuru adufikira zemba kure sinzi ntabizi ariko amakuru adufikira mu Kirundo imuyinga mu gihugu amakuru adufikira mu raporo y'amakungu baravuga ati amahoro ariho usanga bayivuga rero abarundi aho bari cyane cyane bari imbere y'abandi bategeka nkuko nabivuze kare ushyira mu gaciro mutindi kubera iki babivuga no izo bavuze ntibyabaye kuko bavuze ko abantu bafashe ku ntega bagapfa niba babesha abo bantu niho bari hariho bari niba bavugisha ariko niba barapfuye hari ikibazo ku ntega niba baba barapfuye Makamba canke Igitega canke Ibururi niba batapfuye hari amahoro ariko niba barapfuye hari kigoye kandi kigoye leta kigoye abarongoye abandi nagira rero ntutere n'amajambo utabaje akoma induru tumurabe twitabe turabe ku ibyo yavuze yabyikanze nuko byamushikiye ariko kenshi byarabashikiye ku ibyo rero biriho byabashikiye abarongoye abandi barabize ikibazo kuko bategerezwa kuja kubagarukira ko kuja kubaraba kuja kubaremesha bati ntibizosubira igihe byogenda gutyo ku ndwiza ntawe uzaba ufata amahoro ariho mugabo nama numva amaradiyo yahanda ngo nta mahoro ariho amahoro ariho rero nico gituma dukwiye kwikubita agashi iyo umuntu akomye induru ari umwe ntibamutabare bukeye akoma induru komine yose icyo rero ngira ngo caratugoye abantu benshi baragowe cyo cyuma bahunze
yego me
reka
reka duhe ni ijambo kandi umushana he inyango ma Leonard nawe nyine mukanye gatoye cyane rwose ku cimvu cyashikirijwe na Leonidas
niki pije kuvuga wowe mvuye je kuvuga uvisha wumva vugishije ukuri uyo mushinga ntahe Leonidas burya mu Kirundi bavuga bati uja gukira ingwara arayirata igihe abo nyine barongoye abandi batemera batabona yuko batavugisha ukuri batabona yuko amahoro ari ariho mu Burundi amahoro abuze mu Burundi nta uruma ntaho tuzoja ntaho tuzoshika ariko ndatanga ubwo nari bisanzwe ga Leonidas yuko umufasoni nka Magi yaratunze abana benshi b'imfubyi mu Rurya ahunga cyangwa uyu mutama Claverre Mbonimba agahunga ndetse yaswe no kuvuga kuko bari baburashe ntiyapfagira Imana Imana irakinga nk'uko umushinga ntayegamiriye yabivuze yavuze ati raporo ziriho kandi zikogwa n'abantu atanyugu nyinshi bafise ku Burundi abantu bahunze nabivuze ibihumbi 500 bahunga kandi n'ubu baracabana wowe wumva ari bisanzwe none bahunga iki
nikadene jambo ambassadeur
bashimwotsi ndikirashereka
yego me ambassadeur Edouard Bizimana namwe mukanye gatoye cyane ico cyimviro imbere yo kudutandukira ku bandi banywanye
umenga ibyo turiko turavuga ati ibi umenga ntuba ku yitimwe mugabo nibaza ko bimwe bimwe hari byumvikana kuko iyo umuntu aba ari mu gihugu wasabye mu buhungiro biragora ko yovuga ko mu gihugu cyo harimo hari amahoro kuko ico gihabivuje bashobora kubwira bati subira iwanyu rero dusubira kudufasha ntusubire kutubera umutwaro bahamusubiza iwanyu kugira ngo ubeho kubera hari amahoro icyo gihe rero abantu bariko baravuga yuko ati amahoro ahari basabye ubuhungiro birumvikana kuko nta kundi bavuga ko babuze ko hari amahoro bababwira bati subira iwanyu ni ukuri rero numva umengo bigoye cyane nibaza nti none ukuri ni iki ko tuvuga ngo ukuri ni iki nk'umuntu ariko aravuga ko hari 500 by'impunzi niga ravuga ko hari abantu barenga 200,000 batashe none bumva ukuri turiko turavuga ari uku hanyuma nibaza nk'uwavuze abahunze abo bavuzwe mu mazina isoko abarundi dukwiye kumenya yuko ata muntu asumba uwundi itegeko ritegeka kuvuja hejuru y'abantu bose nta kuvuga ngo utunze abana uharanira agateka kazina muntu ngo utujaje njia mategeko zaidi wa zaidi wako icho kimo ni kwa mara kuchumba vizo abarundi tisoteri mbere
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko marwanda nyakumviza iradio hejwe y'America turi kumwe na Jean Ndayizeye muri beneza
mara mutse ndakuramukije
muri hehe
je ndi muri state ya Iowa
Iowa muri leta z'umwe za America
ego ndaramukije abatumire bose
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'umviro mukanya gato
ego menda gerageza nchacagure jewe nashaka guhagarara kubijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ajewe mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi umutekano uko ndahazi uratekanye kandi urakwiye kibazo kihari umutekano muke uri kurabo bari hanze nkabo ba Leonard Nyangoma yari we warabona ku mutekano mu Burundi tahari kubera ari hanze ntabyabona mugabo nkatwege tugenda tukatemberayo kaje mperuka mu kwa gatanu ku mwaka uheze naratembereye hafi nka hose umutekano nta numwe andika inuma mutori wanje n'ubu ni yari yagiye gufata hopa kasi mu kiruhuko cy'iminsi mikuru nawe nyine narabandanya avuga ati umutekano ni wose hijya no hino rero byanezera abo bari hanze baba politike nibo bateze umutekano muke mu kubandanya bahimiriza n'impunzi zigorewe hanze ko zotahuka nabo kubera baca babumviriza bakagira ubwoba ati ntibashobora gutaha nibareke impunzi zitahira nabo ba politike nabo nyine bavugira hanze nibatahe baze kubaka igihugu cy'u Burundi umutekano bandanye usasagara nk'uko uri kurabandanya hanyuma imitima y'abantu ije hamwe n'ahandi bari baguma batera urwama ati umutekano ni muke ngo abantu babandanya bitwa hirya no hino jewe ngaha muri Amerika iyo noguriye televiziyo mu gitondo ndaba makuru nta siteti nimwe ibura iticiwe abantu mu nsanganyizi na ziriya none novuga ko Amerika atamutekano hari ingorane nk'izi ziba hose ni ku isi yose rero batureke igihugu cy'u Burundi kibandaye mu mahoro uwanga u Burundi nawe niyikumire mu makungu mugareke guhungabanya umutekano wabibere mu gihugu bari ku kivi murakoze
murakoze Jean Ndayizeye amakuru mwashikije ko hari abanyapolitike bo bahanura impunzi kudatahuka n'amakuru mushobora kuba mudafite ivyemezo ariko reka tubaze n'abashinga nayo turi kumwe icyo bavuga kuri ico cyimviro gisane kibaze n'icyimviro cashikijwe na Leonidas reka dutangure kuri Nyangoma Leonard mukanye gatoye cyane gose ibi n'ibibazo mwamaze kwishura
bo ivyo uyavuze imivya ibindi n'indi byo kubesha gutavugisha kuri ba utamutekano uriho kandi sitwe twenyine tubivuga none ereka umutekano suvuga ngo nuko uriho ngo nuko hatari ingwano iyo mvuga vuga je narayumvanye n'abategetsi b'igicenye bahora barogoye Burundi je ndaranze ngirabo narabonye indwaro zagizira kwirikirana nka zose naho nari nkiri muto none nguye ari muri Amerika nawe hagaze hari akavuga uko none muri Amerika ubona hari impunzi zingana iki ko abanyamerika batariko barahunga none wiyumvira yuko abo barundi bose bahunga bato bato abakuru nkabo data ndavuze amazina wiyumvira rero ko bahunga ubusa abashinga abamenyesha makuru bahunze abaharanira agateka ka muntu uyu mutama nayo uko ari nk'uyu mutama Claver w'intungane yahunze ubusa icatumye ahunga carahavuye kirahava iyo tena bwoba rero riho mu gihugu kuri bandanya nanyu numva n'uno munsi umushikiranganje ibintu ari hagati ariko aratera ubwoba amasindika ngo ariko aranka gutanga aya mafaranga bariko baraka abanyagihugu ku nguvu yo guterera amatora ejo byose ni tena bwoba hari tena bwoba hari ubwoba mu gihugu ni kuvuga nta mahoro abariho nta mutekano ubiho
ego me namwe
ntangwani imwisi utabyiriho
ego me mushi anahe Edward Bizimana namwe kuri ico kibazo nyene akanya gato mu musana n'abacishwe
ego musana abacishwe ndagabona ngo mbagaruke kuri ikintu nitubandanye duhenda abarundi tubafata nk'ibijuju kuko nagomba mfata akarorero ku bantu bamaze iminsi bahunga bashyira mu kintu iyo hari mediterane ngira ngo abatumire n'abarundi barabikurikirana urabye benshi umuntu ariko aravuga bahunga ibintu byinshi ntibavuge rero ngo ejo naho mu Burundi bavuga ngo data wanje ngo hari amahoro abo bavuga ko ari amahoro ahari ko abantu bazoreka kubandanya basohoka igihugu abasohoka igihugu bamusohoka kumvo nyinshi muri Senegal hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga ibihugu byose hatari hake bari kabahunga abantu mwarumbise abantu benshi bamaze iminsi bagwa muri iyo bahari iyo babahunga baje bajiburaya none abo barundi avuga bari muri etage ni bari hehe uyibaza ko bose baba bahunga ibyo uwo mushinga ntahe nyango bari ko aravuga uguhunga rero biva kuri byinshi hari abahunga barondera ubuzima nkuko nariko ndabivuga muravye ibyo biheruka iburaya birirwa barakira abantu bahunga ibintu byinshi iwacu rero bacu bavuga baca bafatira mu kivunga ngo bahunje umutekano muke n'ukuri nibaza ko iyo dukwiye kwikebuka tukavuga ibintu uko biri
namwe mushya nayo gabanye ndaruzani mugire cyo muvuze cyane kuri
nagira ngo kumbure
inyisho ngufi ko mwamaze kwishyura icyo kibazo
ngufi cyane ngira ntidufise ibyo tuzi bimwe twumvise bimwe mugabo haciye imyaka irenga ibiri yose abantu benshi mu makungu abantu benshi Burundi baba bata amahoro ariho i Burundi bahunga bavuga ngo hapfuye umuntu hariya hapfuye uwundi naho bahahunze umuntu umwe canke hapfuye umuntu umwe mutamenye icamwomoye canke icamwishe ejo hazopfa abandi benshi twoharura rero ngo ko n'ahandi bapfa uzi wacu ko bapfa ntacyo umwana wawe apfuye arozwe canke apfuye agwaye gusa cyo kimwe no hari hari uwamwishe iyo hari uwamwishe nuko yo habayica n'abandi niho ituma bigoye atawamuroze nako yagwaye imana iba yamuhamagaye ukabagara ababanyi mukaganira kuko muzi icamwishiye amahoro akabandanya ariko mudatoye icamwishe canke mugaguma mwidogera umwishe umwe nta mahoro akaboneka uburezi bavuga mu gihugu bwanje nagombye kubisuzuma byose nibaza ko byinshi ari byo duteza rero kumenya ko ayo mahoro abantu hari abantu babuze amahoro abarongoye abandi bagategereza kubumviriza kugira amahoro agaruke ikibazo cyane cyane cya leta imbere y'abandi bose kuvuga yuko ngo kwa handi bahungwa kwa handi bapfa ngo ntacyo Burundi birateye ubwoba pour moi birateye ubwoba cyane
nibaza
yuko twogerageza gusaba abarongoye abandi mu gihugu bakatuye inyishu y'imvaho y'umutegetsi
muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe y'America turi kumwe na Moses mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Moses
neza Pretoria
Pretoria izina ry'ikirundi ninde
afite niyo nkuru moyiza
niyo nkuru moyiza murafite ikibazo cy'imbuyo
yego ndafite ikibazo ni ngira cyo kwiye cyane cyane
yego
ne nubise aba singa ntahe abakinyi aba bwe kandi ndanga nabara mu kibazo cy'inama kamutse na tumwe
yego
no bise akora hari cyane ku kibazo cyerekeye igihugu cyacu ni bitashoye kurangurwa cyangwa imyitozo baba bari ari mu gihugu kuko abatarashyira mu ngiro ariko na cyane cyane nagomba gusaba no cyambere no banza kugira cyenda bahamiye gatoya nuko bato kwegeka amakosa menshi cyane kuri leta kuko nabo nyene nimba ari umutekano uba wahungabanya mu Burundi nabo nyine baba bafisemo uruhara na cyane cyane kuko nakuntu leta yonyine ntago ariyo yohungabanya umutekano wabigeje gucungera kuko nkajyewe nagomba nse nkubeshuza gatoya kuko naherwaga na gutendera mu gihugu cy'u Burundi kuko nabo nabyumva bayivuga siko narusanze kuko iyo nkuko nakunda kuzivuga bayivuga abanyepolitike baba batu n'abahunze igihugu bavuga cingo umutekano ngo wadabutse wakabaye mu Burundi ngo inzira hiye uko nagiye tukana bitambye ntano tutunamwe nigeze numva nagira nagize ubwoba nabo twabana bavuga ati yamaguza mu Burundi ubugiye guhera mbuga gusa kimwe no ico niboneye nagerageje kubona nuko gusa abanyagihugu usanga babaye mu bukene utagira izina ariko gusa ico cyose kubihari nambara umutekano muke mu butunze w'ubuhari cyo ku mafasi ahubwo abanyapolitiki ntibagira bumvikana kugira ngo batubakire igihugu bagire ni bashyire hamwe imitsima bariye umwe wese kwa mabwa ati ni jyewe mwe kurongora igihugu bariye gushyira inda zabo imbere ahubwo bashyire neza y'umwene gihugu kugira ngo umunyagihugu nawe yiyumve ko ari no bwici mu gihugu cyiwe kuko nagomba nse nk'ubwire cyo mvuga gitonya umunyagihugu n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ntagahunga ngo ni kubera imvo za politiki ahubwo ahunga kubwo inzara abeshwa ngo inzara mu Burundi icyo kintu ndakizi neza cyane kuko ubukene buri mu gihugu narabwiboneye nibinaboneshije n'amaso yanjye abone yagiye bumvikana kugira ngo barabe n'igene abanyagihugu ubutunzirwa kwiyongera mu gihugu kugira ngo abanyagihugu bahunze igihugu baze bagaruke mu gihugu ego nibareke gutera amajambo cyane gose ahubwo nibagire ikintu kwemera abanyagihugu bagiye kubakora kugira ngo umunyagihugu ashobore kujya akaryama akumva ko ari mu gihugu kiwe anekera yo kumara ku mutwe.
Murakoze n'inkuru Moses. Kuri icyo kibazo nibaza ko gisa n'icyo kibazo abandi bose icyumviro abandi bose bashikirije ariko ngomba mbonereho akaryo ko gusaba abatumire turi kumwe bagire icyo bavuze batera kamo abantu bose bafite uruhara mu bwo bwicanyi. Turakunda kumva amakuru avuga ko hariho mutamakazi yatowe mu ruzi hariho abo bose akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi bwandajya mu Burundi na ka mu kanya gato dutangure kuri ambassadeur Edouard Bizimana.
Ego murakoze cyane nagomba ngaruke ku kintu nyakubahwa ambassadeur Gamariel yavuze avuga yuko ngo bavuze ko ahandi bapfaye iwacu bapfuye ngo atangorane ari bisanzwe icyo kintu nibaza ko atamuntu yakivuze je cyo navuze navuze nti turabe ibituma abantu bahunga ndatanga n'akarorero ibyo rero n'ukuri ntihagira abantu batwumva nabi bavuge yuko twa ko umuntu apfuye ari bisanzwe umuntu n'ikiremwa cy'Imana ategezwa kubahirizwa nta woshingira rero ibyo bintu kandi sibyo navuze. Hanyuma ikindi nacyo yewe mbona turiko turavuga tutagira umuntu avuga ngo leta ego me leta n'abantu leta ni jewe leta no ubona ababashinga naye dusanga ikiganiro n'abarundi bose. Hanyuma sinzi no bivuga mu cyongereza bavuga ngo it takes two to tango no kuvuga ngo bisaba abantu babiri muri uri kuratamba wenyene bakubona kuri umusaji donke nibaza yuko by'umutekano ibyo guteza imbere igihugu bituraba twese ntitubonere ngo ubungori hariya aje yose ni mu gihugu ngo cyo mvuga ati ntibindaba ahubwo reka ngo mesemere yamvuge yuko umengo mu gihugu atake hari leta ukamengo leta ni kintu sinzige ne bakita iki gisinzi no kiri ngaho leta n'abantu ni twebwe n'abanyagihugu icyo rero nibaza ko umute ba twese murundi wese afite uruhara mu gushimikira amahoro n'umutekano nabo bantu bari hanze kuko uvuga ngo leta utumenga n'ibyabindi cyo kubimenga n'ibyo bya 2015 bagomba gusenyura gusa bavuga byose ati leta nisenyuke nta kubaka rero nta ntumbere yo kubaka ibirimo muri ijoro y'ibintu.
Egome mushya ntanyangoma Leonard akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi nkuko twabivuze hari ibinyamakuru bitangaza abantu batoye abanyagihugu basanzwe batoye hirya no hino ugasanga batoye ari biziga birakunda gushika rimwe akamumotera umuntu wese yoba adurumbanye umutekano ku mvuzo zitandukanye niki naka nyangoma leo na
ko munzi mu bizi gyewe sinokwigira shigicana gatonya umuntu wari we wese ahungabanya umutekano narijya cyane cyane kuko twabivuze biba biko bikorwa na leta kandi niyo yategeza gukingira umutekano w'abanyagihugu irongoye. Uwo mushinga ndahe ambasaderi Edouard yavuze ko leta ari abantu n'abantu igivwe n'abantu n'ibyo ariko iyo tuvuze leta tuba tuvuze inzego zijejwe amabanga y'ukurongora igihugu inzo hejuru hari umukuru w'igihugu kandi ni urabye umukuru w'igihugu yo leta nibyo biramutse igihugu ikibaye cyose burya mu gihugu bivugwa leta ari ibyiza ari bibi bivugwa leta nibi nibyo muvuga byo guhunga inzara navyo nyine ntibyumvikana mu Burundi imvura igwa amezi munani yuko abantu baba bahunga inzara navyo nyine rega inzara irahungabanya umutekano wagumbira mu bihungu bagabanya umutekano turetse zambonera kure leta ikoresha cyane cyane muri bibi rero twotera kambu abo bose na cyane cyane leta yuko bujinama ngira ngo turaruka n'akanya kubinuganza bujinama kugira ngo uruhagarikwe mu gihugu nibara kuko urabye mu karere turimo Uburundi nibwo butanga karoro kabi harimo by'ubusuma harimo by'ubwicanyi mu karere k'iwacu kandi twiyumvira ko bishoboka cyo gihe nacyo cyo nkuko bamwe babivuze mizova mu nama n'ingingo kuko ingorane niyo ziriho nuko bazicarira leta ikemera nabo batavuga rumwe bikicarana bakaganira bakiga inkomoko z'ibibazo hanyuma tukabitorera umuti.
Egome umoshe na nyangoma muravuze ibintu bikenewe gutohozwa ku bwicanyi bukorwa na leta mukaba kandi muvuze ko mu karere ka kiyaga bimini Burundi aribwo uri imbere mu bwicanyi n'ubusuma ivyo ni ibintu ibanze zobanza gutohozwa ariko reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel Ndaruzariye nawe nyine agira icavuze cyane cyane kamo yotera k'abantu bose bo bafite uruhara mu bwicanyi haba bagandagura abo bapfa amatongo cyane ibindi izindi ngo analiza politike n'ibindi byose.
Murakoze nibaza kwa kamo n'ubu nyene igihugu kigwa n'abagabo niko gituma nitwotera kama abicanyi tubatera kama ngo bagire iki abicanyi ni kubahana dutera kama abarongoye abandi mu gihugu abarongoye abandi mu bya leta abarongoye abandi mu bya kiliziya mu mitima ko aribo boje imbere uhumuriza abanyagihugu ntibagwe igihumura kubera abo bicanyi icyo rero gituma yuko uri imbere y'abantu navuze leta kuko ari irongoye uno munsi leta iriho niyikurikira n'izokurikira niyo ngomba kuvuga sivuga abantu gusa ije imbere y'abandi ihamagara abanyagihugu bandi muri kereziya muri tuzi sivile mu bashinga ntahe kuti ko abarundi baguye igihumura habaye iki tugira iki ngo gihere nico gituma tuzo kuja kuganira hamwe bikenewe bagahamagara ababafasha nizo bari batanguye muri East African Community nibaje hamwe baganire babaze ingene bohumuriza abarundi kandi birashoboka amakungu yiteguriye kubafasha simbo ni gituma rero bitukunda amakungu yiteguriye kubafasha igihamba rero kuri leta niri imbere y'abandi yiti ngo tugende kubaza cyangwa ngo tuje hamwe turabye tuzopfundika twobwira amakungu ko tubona igihugu kujinama n'ingingo rero nico kiri imbere nico nsaba abarongoye Burundi bose kuva kuri leta gushika ku mutumba iyo hateye isuna ku mutumba hari inka bajinama kuraba izitarafatwa ko zohungira ahandi ku wundi mutumba isuna itariho ni ingwara ihamba ingwara dufise rero y'abantu bapfa iminsi yose y'abantu bahunga iminsi yose ni ingwara y'ikiza mu Burundi uje imbere rero abarongoye abandi baje imbere bicare hamwe barabwiye ni buhumuriza igihugu ituze rikagaruka
niba
bari imbere z'abarundi bose babicanye hari barabazi barazi mu migambwe barazi muri sosiyete sivile barazi mu bakereziya barazi muri leta mugabo leta niri imbere uje imbere y'abandi ti ngo tuje inama turangire byo kiri
tubiye nshuti mwese ko muri komo rwandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika turi kumwe na Augustin mwiriwe neza.
Niwe neza kuri rya Amerika.
Muri hehe Augustin?
Yo ndi mu Rusaka muri Zambia.
Zambia izina gikirundi ninde?
Ni Munezero.
Munezero uduka ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kumwe n'abashinga ntahe batatu ambassadeur Edouard Bizimana ambassadeur Gamaliel Ndaruzani n'umushinga ntahe Nyangoma Leonard arongo mugambwe CNDD uduka ku ijambo.
Ego jewe ico nagomba gusa n'uterera na kama nagomba gutera abanye politike bo mu gihugu muri make ari umunye politike akundi igihugu ntiyoshira inyungu nziwe imbere ahubwo yoshira inyungu z'abanyagihugu kuko hari umugani bakunda guca mu Kirundi ngo aho imfizi zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihasigara turakunze kuyikoresha iyo migani mu Kirundi. Rero uko mbona nuko boshobora gushira imbere inyungu z'abanyagihugu bagashira neza imbere y'umunyagihugu gutyo bakumvikana ibintu bikagenda neza ama kuri iki cyo cy'ubwicanyi muri make sinibaza ko atarugu kwanga ubutegetsi buhari ntawo kwagiriza kuko ntawo bizi neza nabo bavuga ngo ubutegetsi bari ngo bwica abantu ntawo byagiriza kuko biboneka neza ko imigwi yose yo yabanye politike isa ni itana ko nisha niba nishira ku butegetsi ubwicanyi ariko jewe no bwa kubera ko nta buhamya bazi nibaze ko ico kintu nyakobawa nyango baravuze nibaza ko atari cyo
ego me murakoze Augustin murakoze cyane gose reka tuhaye ijambo abashaka naye turi kumwe ikibazo kimwe ikindi kibazo abanyagihugu bashikirije cyane gose n'ico kibazo umushaka naye Augustin avuze ikibazo cyuko abanyapolitike bashira inyungu zabo imbere badashira inyungu z'abanyagihugu imbere mu byo bakora byose bakavuga ko byibonekeje no mu biganiro bagiye barajamwo ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ivyo mu bivuga kwiki
si nibaza ko abanyapolitike bashira inyungu zabo imbere kuko atamahoro ari mu gihugu nta nyungu bafite inyungu zabo zizokomera igihe amahoro akomeye mu gihugu nico gituma rero bazahora imbere y'abandi kugira haba amahoro aho barongoye haba amahoro niyo honye inyungu zabo zizotera imbere sino bagiriza rero ngo mu byo bagira ngo bashire inyungu zabo imbere ngiya nibaza yuko abo bagira gutyo ni kutabishobora ariko inyungu zabo ziriho igihe hari amahoro gusa nico gituma na n'ubusubira kuguma mpamagara kwa bari imbere y'abandi hari aho tutabumva benshi nibo bakwiye kuvuga ingene twoja hamwe tugaterera ivyiyumviro tugaterera uko leta ishaka cyangwa uko leta idusabye gufasha kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu abantu bareke kugihumura barimwo sino garuka kuco bahunga cyangwa badahunga icyo mbona ni uko bahunga niba bari gihumura gusa rero badoca baza n'ingoga nicaba atari gihumura barahagorewe rero naho bakeneye inyifu y'abagoye tubiyemo rero abari imbere y'abandi tuje inama twicare hamwe ndasavye ndasagasagiye abari imbere y'abandi gusubira kuja inama mu mishikirano bakabazanya bakiyumviye ati dushikirize iki mu mahoro y'igihugu nibo bari imbere nibo tubishinze ntabyo nabagirije ariko uri imbere nibazobibaza cyane gusumba ubundi nico tubahuje inama rero kugira haza amahoro mu gihugu
ego ambassadeur Edouard Bizimana umushyira nahe Augustin avuze ko abarundi eka abanyapolitike cyane cyane bashira imbere inyungu zabo ivyo mu bivuga kwiki hari ivyemezo mubona
ego muhundire gatoyi ngaruke nshubira inyuma gatoyi mbona tumwe gusa twariko turavuga ibituma abantu bahunga nukuri n'imvugo ica njamugongo nk'iyi numvise abatumire bariko barakoresha iratuma abantu iri mu bituma abantu bahunga uvuze nka hariho nk'umwe utumire yadondaguye intara avuga abantu bariko barapfa n'ibyo abantu babyumvise baracika imvutu kandi atari ibyo kuko jewe ntabyo ndumva mperuka mu Burundi mu kwezi kw'indwi hanyuma naratembereye nanje mu gihugu ibyo bintu ntabwo nabonye mwumvise rero umuntu avuze ati aha ariko abantu bariko barapfa hari hariho abantu bariko barapfa sinzi ko babafite ibyemezo ibyo biri mu mvugo z'incamugongo n'ukuri nibaza ko biri mu byo twokora kugira ngo tuvuge imvugo iremesha hanyuma hari uwavuze ngo imvura iragwa amezi munani ngo ntibwe n'inzara yoba nabo baramwibutse ko mu ntara ya Cankuzo muri iyi minsi imvura yaraguye igwa nabi burubura abo bantu uravye jewe nabonye amafoto ntabo bantu ntashobora kwimbura ejo abantu batabagarukiye ko abatwara bakabagarukira ko n'ukuri ntibazokwimbura bidufate rero tuje turafata ibintu ataho bifatiye ngo tubishigikire ko tubyumvisha abantu ico kintu nashaka n'ukuri batwumva ratwebwe tuko turaganira tubishubire ko ngarutse ku kibazo mwavuze abanyapolitike bahanira inyungu zabo bariho kandi biranatuma tudatera imbere ibyo dukora bigatera imbere kuko benshi ntibashira imbere ineza y'abanyagihugu bashira imbere ineza yabo muravye rero nk'aba bantu bagomba bavuga ngo bagiriza leta ngo ntacikora mugabo uravye yewe ndagerageza sindi hafi cyane mugabo ndakurikirana ibibera mu Burundi kenshi habaye ingorane ahantu murambona abanyagihugu bari mu ntwaro babagarukira ko bakabashira agatemanyi ibyo rero nibyo nibaza ko bikwiye kuja imbere ntitubandanye cimvutsa abantu mu bihugu ni nyabagendwa kandi ingorane zihari n'ingorane zizohera abanyagihugu bagiye hamwe bagakora umwe wese akavuga ati aho ndi nkore igikenewe kugira ngo nsimbakaze umutekano navuye ngo ndabitanye leta
agagenda agatoba hari agatera igrenade mu bantu agatabura ngo leta ngo biraba leta n'ibindaba n'ukuri nibazaje ico no shimikira ko nsaba ko umuntu wese hari yovuga ati nkore igikenewe kugira ngo umubanyi abe mu mahoro nanje ndo mu mahoro gutyo igihugu cyose kiri mu mahoro.
Ego mushe na Leonard Nyangoma abarundi batari bake cyane cyane batari muri politique abanyagihugu basanzwe bavuga ko abanyapolitike kenshi na kenshi bashira imbere inyungu zabo ivyo bintu murabibona canke muvuga kwiki
yewe na so yo umuntu abivuga amugire nk'inyungu zyo n'abanyapolitike ndambarire inyungu zanje nasize imbere ambarire ivyo fise ivyo ntunze vyerekana ko nshira inyungu zanje z'umugambi wanje imbere ariko kuvuga umugambi wose tuvye umunye politike arongoye umugambwe aragerageza kugira ngo ibyiyumviro byiwe by'umugambwe bije imbere y'ibindi iyo nivugo abantu benshi bapfa kuvuga badafise ibyemezo badafise n'insiguro icyo novuga gusa kuri ibyo akuzwe ntikamurikwa wiyumvira ko abantu naho data hoba abanyepolitike batera ubwoba ngo nta mahoro mu Burundi ariho yuko abantu bohunga babona yuko hari amahoro ibi nabyo avuze by'inzara ikintu yatanze akaro rero nimba urubura rwaraguye mu canguzo canke ku wundi mutumba ari ku muweza ari mu Rutana ahandi barimbura bakagira n'umusesekara bakaronka n'ibyo baterera abo bagize impanuka aho haguye urubura iyo siguro numvise ndifashe cyane naho ibintu bigaragara byemeza yuko mu Burundi umutekano atawuriho ntawe usubira kwigaruka ko nk'uko benshi nk'uko Gamariyeli yabivuze cyane cyane ibimenyetso byinshi biriho murabikurikirana hariho amaporo mpuzamakungu imashirahamwe mpuzamakungu hari amaporo atangwa n'amashirahamwe atanyumva afise mu bya politike y'agateka ka muntu ni menshi cyane ni ukwemera kabi barakuze leta cyane cyane kugira ngo umuntu yihane abanza kwemera ibibi yoba yarakoze cyangwa ibyo byaramuciye mu mwanya ntabibone hanyuma agahanuza. Ibiganiro tuvuga ni ikintu gihambaye kuko byaranadufashije mbere twagize ko n'akarorero umwaka w'ibihumbi bibiri igihe twatera igikumu ku masezerano bibi Arusha bariko baragomba no gufuta nabo nyine baraciye mu biganiro by'ukugarukana amahoro kandi barabona yuko byari byagiriye akamaro igihugu nabo nyine ibyo bavuga mu myaka iri imbere bazobona bibagaruka ko bazosubire rero kugifuza batiye tugira ibi ariko amazi yamaze kurenga ingombe.
Tuyibutse ko muri kumwe n'abandi kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ismaela Ndayishimiye muri Veneza. Ismaela muratwumva? Ndabona umurongo wa Ismaela utariko urakora neza ariko nagomba tugaruke ku cimviro twashikirije kuva mu ntango icimviro cyo guhindura imitima ikahaba no mu mvugo haba no mu ngiro mushya ntahe nyango ba Leonard ikintu mwebwe ku bwanyu ku gatwe kanyu mwohindura kugira ngo muterere mu gutsimbataza amahoro mu Burundi niki ikintu mwohindura haba mu mvugo mu ngiro ika intererano mwotanga kugira ngo amahoro mu Burundi atsimbatare niki
bo ico no terera byinshi cyane wabivuze muri iki kiganiro twariko turavuga jewe mu ntango na inabivuze yuko namwe ngerageza gukebura leta kuko leta niri imbere ya bose ku bintu bibi birikira korera abanyagihugu nkongera nkatanga n'umuco mwiza ingene yokora kugira ngo abanyagihugu bagume mu mutekano bagume n'amahoro ntiba inzara tuyituze ubutagikaruka ubukene tubusezere rero uyu mwaka yaba leta n'abandi bose bukwikebuka maze tukicarana tukaganira ta gukebana tukabwizanya ukuri nk'uko twatanguye tubivuga ku bibazo byose abantu babona ko birabyishinga igihugu ntihagire ikibazo na kimwe dutinya kuganira hanyuma tukabitorera umuti hamwe twicaranye atatera bwoba ririho ico nico gikwamba
hamwe no kuvuga
cyagaruka nituze mu gihugu
hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa ariko ndabona kanya katujanye reka tusabe duhi jambo ubundi muri anyu radio ijwi ry'America Jean de Dieu muri Veneza
ndagize muri we
muratwumva muri hehe mu kanya gato nyarutse
ndi bujumbura ndi mu Burundi
izina y'ikirundi nende
mukamara kiza Jean de Dieu
mukamara kiza mu nyarutse cyane gose ikibazo cyimvira mu kanya gato
ke numvije ibintu abatumira hamwe nabagiye bashikiriza amajambo bashikirije ndabona yuko uburundi atabuzigera mufite amahoro uko uri kuravuga yuko mu Burundi ari ituze twese turahari turahabona nta muntu numashikirije cyumvire gitandukanye n'icyo butegetsi ubishikirije ubugwanije ibwirizwa shingiro urarufashwe uno munsi imbonera kure zihaye ububasha burutwego abajejwe umutekano uno munsi ubujejwe umutekano ntavuga imbonera kure nizo zivuga none ibyo tuzira ibihehe ikimara cyerekeye guhungura impunzi twese twarahunze nta n'umwe aje kuduhungura tubonye ibikenewe tubonye hari ituze twarahungutse rero ntibahende abarundi bahunguke nimba bakiyumva batohungwa niba bareke na twebwe tuhari nuko tworohewe nuko murakoze
Jean de Dieu reka duhe ijambo ambasaderi Gamaliel Ndaruzadie gira icyo avuze kuri icyo ku byo mushikirije mugabo uca usozera utubwira namwe mushika ntahe ndabizaniye ikintu namwe bikugatwe kandi mwohindura kugira ngo ituze kamuterere mukuza garukana amahoro mu Burundi amahoro nkuko bavuga kwetsimbataza ndaga ku ijambo
murakoze ndashimye mushika ntahe kuvuga aherereye nawe kandi yavuze aherereye ndavyemeye cyane nico gituma leta ifatanyije n'abantu aho baherereye ari benshi umwe sababuze iraheze ikaraba iki none igihugu kirimo ituze kirimo itekane nibaza n'ukuri ko ataririho ntidusiga n'inkore ku maso igihambaye rero ngomba guhereza ko ngo nongera gusubira kuvuga nabuze abarongoye abandi bari n'ibanga rihambaye imbere y'abandi yo kwicara hamwe bakarondera ingene Burundi bwo kogorora mu mahoro icyo gituma abanyepolitike kuko ari bashinze bya politiki bangana ubutegetsi n'ibindi kugira barongora abandi bahanuza abandi mu gihugu inzego ziriho z'abashinga ntahe z'abemera Imana n'izindi ku mitumba mu gihugu mu maprovensi hanyuma bajana ivyo vyiyumviro hamwe gufashanya kugira ngo politiki bagire hamwe mu nama bashira mu vya vyiyumviro barabi ingene twova muri aka kaga kuno munsi turi kwita inkore ku maso tukeneye kuja hamwe kuganira hanyuma tukagira icyo dukuyemo ehandi umashize ukwiwundi ukwiwe ziko turagabangana Burundi tumutabagura kera umugandu w'umwe yavuze ati ubwo Burundi mutabagura umusuru w'ukubarira muzowukura hehe ntitufise Burundi bumwe
ndabona kanya katujanye ndabona kanya katujanye ambasaderi murongo wiwe usa n'uta ambasaderi Bizimana umurongo wiwe ndabona utare usa n'utari kurakora reka duhe ijambo rya nyuma mushya ntahe Nyangoma Leonale mu kanya gatoya cyane rwose ikintu mwebwe mwokora ku gatwe kanyu icyo nakibabajije ariko mugire n'icyo muvuze kubishyikirijwe n'uwo mushya ntahe Jean de Dieu mu kanya gatoya cyane rwose
uyu mushya ntahe Jean de Dieu ari hagati mu gihugu twavuze ibyo twabyo tuvuga nawe nyene yabivuze yemeje yuko atatuze riri mu gihugu turavye amabi abanyagihugu bakoregwa n'inzego z'umutekano canke inzego imigwi yashinzwe na leta nk'umwe bita imbonerakure rero tugarutse ku byo twashikirije ku byiyumviro byo kugaruka nituze twabivuze mugabo iciza n'uko gisubiramwo leta nikubita gashi uyu mwaka yemere ize tuganire y'ibiganiro n'abo batavuga rumwe maze mu mezi makenya twagarukanye ituze mu gihugu amahoro mu Burundi Burundi n'usubiye kuba itukirisha mu makungu
Mushyana Nyangoma ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire. Turashimiye kandi na ambassadeur Edouard Bizimana, umurongo wiwe uracitse mu mwanya wa nyuma. Turashimiye kandi na ambassadeur Gamaliel Daruzani. Turabashimiye nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi. Tukaba kandi dusubiye kubatira kamo mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika, kandi mubandanye mudushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo cyane cyane mu kiganiro muri isanga. Turabifurije mwese rero umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahonda muri uyu mwaka mushasha w'2018.